abakunzi bo mu gihurunani bavuye mu mpingo itandukanye y'isi barishimiye insinzi y'umugwi wabo bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za BAL. Kennedy Munyankindi yakiniwe umugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu cya Suwede amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga byabafashije cyane kubona insinzi.
Urunani aho rugeze ubu novuga yuko abarongoye urunani bakoze ibikora inka ikitugeze heza, hanyuma ikintu kinini cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amayidee yiwe bakamureka agakora, n'umukoci agendera kuri discipline narigiye cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'abaganda cyangwa kontrakini.
Uno mukunzi wa Dinamo umugwi ukibana cyane n'urunani arakeza uwo mugwi akawifuriza kugera aho batageze.
Nukuri jenda vya kyaneza cyane kuko urunani nubwo atari umurwi wanje cyenda wishyigikiye kubera bagiye baserukira twese barya baserukira igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashoboka ahubwo naje mbarara baherekeje kugira turondere insinzi hamwe tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko baravyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere.
Ni inkino zitoroheye urunani ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana isegera cy'umumenyereza w'urunani yabwiye Ijwi rya Amerika amenyesha ko izo nkino zabasigiye ishyirwa gikomeye.
Twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri match. Iyo umugwi ukubwiye imbere amanota menshi uko umukina kirazira kuyaba match. Rero batugiye ibibano imbere amanota 22 turashobora kurutsinda urukino muri ko ruheze dutsinze apwe prolongation. Ni ikintu cya mbere twishimira kuko nabyekana yuko dufite umugwi udaheba kandi tuma turi muri match. Ibyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose yaba kote technique meme na condition physique. Mimi no mantal si bintu bisanzwe kugushobora gutena izo match zose zitatu tugiye gukina demi final nibyo uzotsinda izo azobaruse akajya kugushobora kubandanya muri bar kizera yuko bizagenda neza turuteguye neza ama tukaguma turi concentre objectif tukayishikako.
N'abakinnyi barishimiye igikorwa bakoze kava kuri Brian amenyesha ko biteguye n'umuti muri hamwe urukino rw'igice cya kabiri gishiri cya nyuma.
Twese sinari yacu neza twasinaniye izo misi nagiye tuzishoboye gutsinda na nikadifikasiyo n'igihe kimwe nawe kimeze neza cyane twese turi konsha mu mutwe tuzagiye ko dukina suri konsantre dukinije ibigo tukaba afite ku makonsini y'umukoca twese tuzagenda neza.
Mu mwaka w'ibihumbi 2023 urunani rwari rwashyitse muri izo nkino za Elite 16 ariko ntirwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za BAL. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.